kuri radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri no saha. Kaze mwese.
Dufata intore kwa karorero kuko zacungera umwami ishyirahamwe ry'abasirikare ry'intwazangabo haba mu gisoda no mu gipolisi dusangiye umuco wo gushyingira ubutegetsi.
Uwo ni Colonel Anastase Manirambona avuga ku ntambo ntangakaranga y'intara ya Kirundo intore igiye gushigikirwa n'ishyirahamwe aserukira asoruki intore. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi harimwo ayerekeye igitero cy'iterabwoba caraye kigizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakitaba Imana abatari bake. Ikaze mwese ku Radio Ijwi rya Amerika. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise,
mwaramutse Oriane, ndamutse namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Tuyahere kuri inkuru ibandanye ivugwa cyane muri Leta Zunze za Amerika y'umugabo azwi ku izina rya Omar Sadiki Martin yihaye inkumbi yinjira mu nzu yo kwidagaduramwo acucagira amasasu mu bantu yica 50 akomeretsa 53 mu gitondo cya kare cy'umunsi wa Mungu mu gisagara cya Orlando muri Leta ya Florida. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse ko ibendera ry'igihugu rimanurwa gushika hagati kugira bibuke abasize ubuzima muri ubwo bwicanyi. Mu ijambo yashikirije ryo kwa Mungu, Obama yavuze ko ubwo bwicanyi ari igikorwa cy'iterabwoba n'urwanko. Bavuga kandi ko igipolisi cya FBI kiriko kiragira amatohoza. Mushikiriza amanza mukuru wa Amerika Loretta Lynch hamwe na sekretera jeje umutekano mu gihugu Jeh Johnson bose uko ari babiri baciye bahagarika urugendo bari kujamwo mu gisagara cha Beijing mu nama y'umutekano hamwe n'abategetsi b'Ubushinwa. Abategetsi bamenyesha ko umugabo yari afise imyaka 29 y'amavuka yavukiye mu gisagara cha New York ku bavyeyi bamuka mu gihugu cha Afghanistan. Abantu bashika ku 300 nibo bavuga ko bari muri iyo nzu y'ubutambiro igihe iryo bararyagwa. Tukiri kuri inkuru nyene, amashyirahamwe y'abayisilamu muri Amerika yose bashikirije ko bifatanije n'imiryango yabuze abaye muri ubwo bwicanyi. Bose bashikirije ko bateye ivyatsi ubwo bwicanyi bwakorewe abantu ataco bazira. Bamyesha ko bifatanije n'abanyamerika bose mu kurwanya ubwicanyi bwose butumbereye gutera ubwo babanyagihugu no kubacanishamo. Ayo mashyirahamwe yahamagariye abanywanyi bayo gutanga amaraso kugira afashe abayakeneye muri abo bakomeretse muri ico gitero. Ejo ku munsi wa Mungu nyene, igipolisi cyo mu gisagara cya Los Angeles ni muri Leta ya California bamenyesheje ko bahagaritse umugabo yari afise imodoka yuzuye inkoho ibisasu biturika baketse ko yaratumbereye gutera abanyagihugu babana bahuje ibitsina bamwe bita abageyi bari mu birori muri ico gisagara. Nta kiramenyekana ko hari isano byari bifitaniye n'ubwicanyi bwo mu gisagara cya Orlando duhejeje kubabwira. Mu gihugu cy'Ubushinwa, abategetsi bamenyesha ko umugabo yarafise ibombi ikozwe n'amaboko yakomerekeje abantu 3 ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo mu gisagara cya Shanghai imbere yuko nawe nyene ashakiye kwiyica. Uwo mugabo babonye akura amacupa yarimwo ibintu biturika mu gafuko ko mu mugongo yarafise aca aterera rimwe muri iryo cupa hasi nk'uko abategetsi babandanye bayivuga. Mu nyuma yaciye afata imbugita kugira yikerere izosi, ubu ariko avurirwa mu bitaro kandi ameze nabi cyane. Imvo yatumye akora ivyo ntiramenyekana. Abo bantu bakomeretse nabo nyene baciye bajanywa kuvurwa. Igipolisi cya Bangladesh kimenyesha ko cyahagaritse abantu barenga 5,000 mu isekeza kimazemwo iminsi 3 gihiga abagirizwa ubwicanyi. Abategetsi babikoze inyuma y'ubwicanyi buhitiye muri ico gihugu aho hari abantu b'intagondwa bari bamaze igihe bica abahurikiye mu madini y'intagondwa y'inkehwa murambabarira. Umukuru w'igipolisi c'igihugu Shahidul okay yamenyesheje ejo kwa mungu ko mu bafashwe harimo abanywanyi 85 b'umuhari wa leta ya Kiislam. Uwo muhari nyene niwo wagirizwa icwa ry'abantu 30 muri Bangladesh kuva mu ntango z'umwaka uheze.
Urakoze Aloyizi Bigirimana ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake yayo mbere yuko dusozera ibiganiro byo kuri Nosa. Intambo ndangakaranga y'intara ya Kirundo intore igiye gushigikirwa n'ishirahamwe Asorki intore rihurikiyemo intwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi zivuka mu ntara ya Kirundo. Colonel Anastase Manirambona arongo iryo shirahamwe avuga ko bari mu ntumbero yo kunagura akaranga n'imico kama k'intambo ndangakaranga atahandi ibarizwa atari mu ntara ya Kirundo. Asigura ko kahise kiyo ntambo mu ntara ya Kirundo gafitiye isano n'inzego z'umutekano.
Aho hari kumuhinga mu wa gatandatu muri komine ya Ntega ahari kwabera ihiganwa ry'imigwi y'amakomine y'intara ya Kirundo mu ntambo y'ukwiyereka benshi bazi ku izina ry'intore. Ku mudiho w'ingoma intore ziriyereka ku mutwe bambaye umugara, mu kuboko kumwe bafise icumu mukundo muheto canke inkinzo, amajepfo bambara inshato zingwe. Iyo nyambaro ifise insiguro idasanzwe muri kahise k'intambo y'intore ndetse no ku ntore ubwazo. Pascal Bitogwa arongoye umugwi w'intore w'intara ya Kirundo.
Intore honyene bisigura ko kera aho hambere igihugu cyacu cy'u Burundi tugitwagwa n'abami, intore barabasirikare b'umwami. Iyo nk'igihugu cyateye u Burundi baca bikora ku ntore tukaza maze tukivuna umwasi kandi tukamutsinda. Ibyo twambara turavye nk'urusato rw'ingwe bisigura ko intore ahi iri idatinya, ahiri hose intore yamigabye kukingwa cyari gikoko kidatinya ibindi bikoko byaragitinya. Natwe rero twitwa bambarangwe kuko iyo twishe ingwe ari cyo gikoko gifise ubukazi mu bindi byose tugasha tunacambara tuba twerekanye ubutwari dufise mu gihugu.
Kuyimvira gushigikira intore biri mu ihangiro gishyira hamwe Asoriki intore byo gutsimbataza amahoro biciye mu guteza imbere imico kama. Kubwa Colonel Anastase Manirambona arongo iryo shirahamwe rihurikiyemo intwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare ziva mu ntara ya Kirundo, intore ziyumviriwe ubwa mbere kuko ari umugwindanga karanga w'intara ya Kirundo ufitaniye isano muri kahise n'inzego z'umutekano.
Intore zirafise ico zihurirako n'abasoda iki gihe twita intwara miheto mu Burundi, kuko intore zari ingabo z'umwami. Uyu munsi rero ubuhinga bwo gucungera ibihugu n'amareta bwarahindutse. Rero uyu munsi dufata intore kwa akarorero kuko zacungera umwami. Ishyirahamwe ry'abasirikare ry'intwazangabo haba mu gisoda no mu gipolisi dusangiye umuco wo gushyingira ubutegetsi haba ku bami eka no mu bihe ibihugu ku isi nka byose biriko biratera imbere.
Mu kuyereka barahamiriza n'ibirenge batsindagira isi ingero bayihabwa n'amayugi bambara ku maguru bagatamba borosha ibihimba byose by'umubiri. Kugira ushobore kuyereka neza byasaba ko ababyeyi baba baraguteguye. Muhizi w'intore Donasiano intore yo mu ngwi nserukira ntara ya Kirundo ati kuba intore niragije abasokuru.
Urumva rero jewe data ndakuvuka yacanye ngerandavye randaba imbaba cyite wewe uri muhizi w'intore ati ndakwaze intore kuzoja mu kirenge canje kuzaba intore nkuru mbere amaze kubimbwira nana kunyana hari imiti kera mu Kirundo bina abana bavutse bamaze kuragwa iryo lagi ryo kwita intore baca hari umuti bita umutana umwana avutse zoba intore. Uwo muti rero niyo baciye n'ukuri babaza balanyina kugira ntonoke.
Mu migwi indangakaranga y'intore nta bakenyezi canke abigeme babonekamo. Abenshi baribaza ko kutoba ari gukumirana gufatiye ku gitsina. Faturusige Pascal iyindi ntore yo mu mugwi nserukira ntara ya Kirundo arasigura ico bivako.
Ikintu kiranga intore ni ikintu gikomeye cyane kuko gisaba inguvu kandi kigasaba umunezero. Icyatumye abuyigeme bataramura umuyigeme niyo yoba abonanye n'umuhungu cyangwa umusore nuko abanza gushyiramo ubunezerwe abushizemo urumva mu migenzo y'Imana yaduhaye ashaje muri bya bintu
Jabi nibi.
Jibanga, jibutinyanga. Urabona iyo tufashe urugamba rwo kwiyerekana neza bakaryoherwa umubiri wose ukiyugurura. Imaze kwiyugurura aho yashize mu byumvira bati ndakunze gutamba. Kasha yumvira bya bindi nyene.
Ego urakoze mu.
Ego kabisa nuko.
Ubundi rwaruka rwaba ubwo mashuri mato mato canka yisumbuye ruha ikibanza kinini intambo ndangakaranga k'intara ya Kirundo. Ariko ruvuga ko rubura ibikoresho kugira bige iyo ntambo.
Gituma tuziha ikibanza cya mbere intore n'urwaruka rwamaruserukira igihugu mu makungu mu mico ndangakaranga by'u Burundi zikamaze ibiza mbere.
Kwishuri wanyu none hariho umugwi intore.
Kwishuri nta uhari mugagusa ngaha usanzwe uhari gusa tubura ibikoresho byo gukoresha na ubundi bwusanzwe uhari ngaha kuneka.
Kwishuri namwe mu bugize yamwe ari mfite ibikoresho.
Yego twawugize cyane.
Nawe intore ziha ikibanza cyakanga.
Cyambe.
Kubera iki?
Kubera zitamba neza ziserukira igihugu cy'u Burundi.
Umuhanuzi wabura matari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano n'imico kama Macumi Danieli avuga ko urwaruka rufise ikibanza kinini mu mugambi wo guteza imbere intambo y'intore.
Tubandanya tugira ankaderema kugira ngo turabe ko urwaruka guhurumbira rwose ako karanga kuko turabona ko harimo abantu bakuze abantu bataciye mbese no kwishure birasaba ko ako karanga ko kwigishwa kakamenyeshwa mu mashure cyane cyane mu bana bakiri bato.
Colonel Anastase avuga ko bagiye gucagura abarusha abandi mu ntambo y'intore kugira bazoheze bigishe ugwaruka mu mashure ishyira hamwe arongoye rikazoronderera uburyo icyo gikorwa. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Muri iki gihe hari urwaruka rugiye kuja mu gice cya gatatu cy'imyimenyerezo igirwa muri programme ya YALI yashizweho na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bahati Satir Omar n'umunyarwanda afise ubumuga bwo kutabona ari mu banyarwanda 15 batowe kuja muri uwo mugambi wa YALI. Inkuru ya Eric Bagirubusa.
Ni excitements birumvikana ko ni ibyishimo bidasanzwe kuko nubwo nasanzwe ngira amahirwe yo kujya hirya no hino ku isi ariko nubwa mbere ngiye ku mugabane wa Amerika. Ngiye guhaha ubwenge, ngiye guhaha ubumenyi, ngiye guhaha inshuti. Hari inshuti z'Abanyamerika tuzahura.
Ni bwana Bahati Satir Omar w'imyaka 31 y'amavuko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali arabwira Ijwi rya Amerika imbamutima ze nyuma yo kubona amahirwe yo kujya kongera ubumenyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musore ufite ubumuga bwo kutabona ari muri 15 mu Rwanda bagiye mu mahugurwa y'amezi abiri muri gahunda YALI, Young African Leaders Initiative, yashyizweho na bwana Barack Obama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amahugurwa agamije ko abato ku mugabane wa Afurika babasha gukemura ibibazo biwugarije. Bahati Satir Omar ni umuyobozi w'umuryango Wezu Youth Empowerment wita ku rubyiruko rw'abafite ubumuga. Nyir'ubwite yagize ubumuga bwo kutabona guhera mu 2003. Bahati yabwiye Ijwi rya Amerika ko yari ari umwanya udasanzwe wo kongera ibikorwa by'ubuvugizi ku bamugaye.
Gukora ubuvugizi ku mibereho n'uburenganzira abantu bafite ubumuga byo nzabikomeza kuko noneho nzaba naramaze kugira network nini. Uburyo mbikoramo wenda buzahinduka kuko noneho numva ko ntazabikorera mu Rwanda gusa ahubwo nzanabikorera no ku rwego rwa Afurika muri rusange by'umwihariko binyuze muri YALI Network. Niba kuri uyu munsi yari irimo abantu barenga 1000 bingahe, you can imagine twese dufasha umunsi tukaganira ku bantu bafite ubumuga hari icyo byasiga. Ikindi ni ukugerageza kugera ku batanga serivisi batandukanye cyane cyane mu rubyiruko. Ngiye ndabona YALI nka opportunity ikomeye cyane izanamfasha kugera no ku rundi rubyiruko.
Bwari ubugira kabiri Bahati utabona asabye kujya muri YALI anyuze kuri internet. Ubwabyo biteye amakenga batamenyereye gahunda zihariye ku batabona yadusobanuriye.
Muri rusange abantu bafite umugabo kutabona dukoresha mudasobwa nk'izi zisanzwe ariko tugashyiramo programme ishobora kuba yasoma buri kintu cyose kiri kuri screen arizo bita muri rusange screen readers. Iyo screen reader uburyo ikora, iyo umaze kuyishyira muri computer yawe ikintu cyose ukanze wakanda keyboard kuri keyboard wakanda A igusomera ko ari A. Urumva nk'aha ni Safari. Safari niho ni nka internet browser ya iPhone.
2731159629101 investment opportunities.
Ubana ni kubashora imari, investment opportunities ishaka gushora imari.
Investment opportunities.
Biradufasha unfortunately ntagari twese dushobora kugura hizi smartphones cyangwa iPhone nibindi.
ariko ubu ni bwo buryo umuntu utabona ashobora gusomamo email, ashobora kwandikamo email, ashobora kujya kuri internet agakora akazi ke yisanzuye nk'uko abandi bagakora za message ni iki. So nkangi ifite rero iyi telefone niyo nkoresha akazi kanjye kakagenda neza.
Iki ni kiciro cya gatatu cy'aya mahugurwa yari muri Amerika areba abakiri bato ku mugabane wa Afurika. Ibyiciro bibiri byabanje byagendagamo batandatu kuri buri kimwe ku Rwanda. Kuri iyi nshuro niho hagiye kugenda benshi 15 muri uku kwezi kwa gatandatu. Mu byiciro bibiri byashize ku mugabane wa Afurika wose bafataga 500 muri buri kimwe, biteganijwe ko bazikuba inshuro ebyiri ariko kuri iki kiciro cya gatatu. Impamvu nyamukuru z'aya mahugurwa ya Young African Leaders Initiative. Perezida Obama afite intumbero ko abakiri batari bo bayobozi b'ejo hazaza. Bwana Bahati nawe witezwe muri abo ntahabanye na Perezida Obama kuko asanga urubyiruko ari imbaraga za Afurika.
Izo mbaraga rero nizo zatuma uyu mugabane wacu uhinduka. Ko ntabwo twifuza kubona abajene bakitse amaguru kubera intambara cyangwa kubera imvururu cyangwa kubera iterabwoba. Oya, shaka umujene koko wa mujene usobanutse uhangayikishije n'iterambere ry'igihugu, uri mu gucukura amabuye y'agaciro, uri muri petrol, uri mu nzego z'ubuyobozi utarya ruswa cyangwa rwanya ruswa, uri mu bikorwa remezo. I mean abo ni bo bayobozi Perezida Obama avuga kandi bari muri twe, nta handi bazaturuka.
Iki kiciro cya gatatu ni gisoza aya mahugurwa. U Rwanda ruzaba rugejeje abantu 27 bayabonye. Abayagiyemo bose bafite intego yo gufasha Leta mu guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri cyugarije urubyiruko. Gusaba kujya muri yari bikorwa buri mwaka baciye kuri internet ni amahirwe afunguye kuri buri wese ariko atabona buri wese. Bisobanuye ko usaba bagomba kuba afite ibikorwa by'indashyikirwa bitamufashije ubwe gusa, ahubwo bifitiye n'akamaro rubanda. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino. Mugiye kuyashikirizwa na Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira ayo mu Rwanda.
Mu mikino y'abafite ubumuga mu Rwanda, imyiteguro yo kuzajya mu mikino Paralympique izabera i Rio de Janeiro muri Brésil irakomeje. Muri aya marushanwa azakurikira imikino Olympique isanzwe, abakinnyi b'abanyarwanda barimo kwitoza kugira ngo bazaseruke neza. Eric Karasira, umunyamabanga mukuru mw'ishyirahamwe ry'imikino y'abamugaye mu Rwanda NPC, akaba ari nawe uzabayoboye intumwa z'u Rwanda, aradusobanurira gahunda y'iyi mikino.
Ekipe y'u Rwanda nk'uko ubushize nayo nabibabwiye ko twateguraga camp yo kujya muri Brazil, twakorera muri Brazil. Ekipe yacu yagera Brazil tariki 31 kwezi kwa 8, kuko ni nabwo izahita yinjira muri Paralympic Village. Naho ubundi bwiyo tugezeyo mbere nitwe twitunga mu buzima bwose, ariko ku itariki 31 izaba ari opening, dushobora kwinjira bakadufata nk'uko bisanzwe nk'abandi bose. Tariki 7 niho opening ceremony bya birori biba bikomeye bakora, amadelegasiyo yose yagiye mu mikino Paralympic. Itariki 9 ni ikomeye, ngira ngo ikipe yacu izaba iri mu kibuga ya sitting volleyball. Izo date muzazimenya niho izatangirayo, niho sitting volleyball muri rusange izatangira, haba ku bagore haba ku bagabo. Tariki 9 z'ukwezi kwa 9 2016. Indi mikino athletics niba nibuka neza izatangira kuri 13. Closing ceremony izaba kuri 18 z'ukwezi kwa 9. Hanyuma delegation yacu iveyo ku itariki 20.
Tugiye mu marushanwa agamije kwibuka abahoze ari abasportifu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Amashyirahamwe anyuranye ategura imikino muri urwo rwego mu kwezi kwa 6 buri mwaka. Umukino wa tennis naho aya marushanwa yarabaye. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda buvuga ko abantu bose baramutse bashoboye kwitabira imikino batakwishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi.
Nitwa Habimana Valens, nkaba ndi umunyamabanga mukuru wa Federasiyo ya Tennis mu Rwanda. Kuri gahunda yari hari kuri uyu mwaka kwari kureba abakinnyi baze Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira nabo tubibuke, nubwo twibuka n'abandi ariko nabo twakurikirana ibyabo, tumenye imiryango yabo, tubakurikirane nabo, tumenye uko bifashe kandi nabo babashe kutwegera. Ubutumwa dutanga ni ugushishikariza abantu kwitabira umukino wa tenisi. Tukaba dufite na gahunda ko turi kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu baramutse bagiye mu mikino, ibintu by'ibikorwa bibi nk'ibyo ngibyo ntabwo byakabayeho.
Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Kwa gatatu w'icyumweru gishize, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda Ferwasi bwashyize ahagaragara inzira zizanyurwamo n'abakinnyi bazabahatana mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Muri izo nzira harimo izitari zimenyerewe. Muri zo twavuga intera ya Karongi Rusizi na Rusizi Huye banyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi Aimable Bayingana asanga Tour du Rwanda y'umwaka 2016 izasaba imbaraga nyinshi.
Tuberetse inzira, inzira nayo ifite ibintu bishyashya kuko n'ubwa mbere Tour du Rwanda izaba igiye Rusizi. nanone kava rusizi yahuye inyura mu ishyamba rya Nyungwe navuga ko iyo nzira ari inzira cyashya ikindi kigaragara nuko izaba ari tour cyane cyane yo mu misozi miremire uretse nka etape ya mbere ya Kigali Ngoma izindi zose zaba ari etape zo mu misozi zizaba ari siganwa risaba ingufu nyinshi cyane
muri risiganwa rizatangira ku itariki ya 13 rikarangira ku ya 22 mu kwezi kwa 11 hateganyijwe intera 8 habariwemo n'umusogongero ariwo bakunze kwita prologue uwo musogongero ni ukuzenguruka stade amahoro y'Iremera hanyuma intera nyirizina zikaba Kigali Ngoma Kigali Karongi Karongi Rusizi Rusizi Huye Muhanga Musanze Musanze Kigali hanyuma bakazasoza bazenguruka ibice binyuranye by'umujyi wa Kigali mu myaka ibiri ishize Tour du Rwanda yegukanywe n'abakinnyi b'abanyarwanda Valens Ndayisenga niwe wahize abandi mu mwaka wa 2014 hanyuma mu mwaka ushize 2015 Jean Bosco Nsengimana nawe aza ku isonga yari Claude Munyandinda I Kigali
ubu naho duha kanya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka adushikirize amakuru ya sport n'imikino mu Burundi
mu mpera zindwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca kabiri Ligue B yitiriwe ikinyobwa Primus yari rigeze ku munsi wa 14 w'ihiganwa no kuvuga ku munsi wa nyuma inkino zose zabaye ku munsi wa gatandatu umuguru go farme w'umucibitoke ca Rugombo wari uramutse wakira kuri uyu wa gatandatu Espoir wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura umugwe Rugo Farme niwe watahukanye nzinzi y'igitsindo kimwe ku busa Delta Star ho mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura watsindiwe imbere y'abakunzi bawo n'umugwe Rusizi wo mu cibitoke ca Rugombo ibitsindo bibiri kuri kimwe musongate wo mu ntara ya Gitega wari uramutse wakira Legalize wo mu Rumonge urukino rwarangiye musongati ari butahukanye inzinzi y'igitsindo kimwe ku busa aha Gitega nyene Flambeau du Centre nabo wari uramutse wakira umugwe Unité y'Umuyinga ugo rukino rwabereye ku kibuga c'ikambi ya gisirikare rwarangiye iyo mirwi atanu mu bonye zamu gihundi ibujumbura naho hatanye mu mitwe Burundi Sport Dynamique na AS Tanganyika imigwi yose yo mu gisagara ca Bujumbura Burundi Sport Dynamique ibariyo itahukana insinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe Le Lier wo mu gisagara ca Bujumbura wari uramutse wakira Volontaire FC wo mu Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ugo rukino rwabereye ku kibuga citira umugano wa Ludovico rwa Gasore rwarangiye ku nsinzi ya Le Lier y'igitsindo kimwe ku busa bwa Volontaire umugwi Prince Louis nawo wari uramutse utana mu mitwe na Ramba urukino rurangira iyo migwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi Uko niko byanagenze hagati y'imigwi ya Standard na Flamengo yasekaniye ku kibuga cya gisirikare Deseya muri zone ya Ngagara Muti none imigwi ipanze gute mu murwi A ugizwe n'imigwi y'Ibujumbura Le Lier ni wa mbere ufite amanota 38 n'ibitsindo 24 Flamengo ni wa kabiri ufite amanota 23 AS Tanganyika ni wa gatatu ufite amanota 24 n'igitsindo kimwe Standard uza mu kibanza cya kane ufite amanota 17 n'ibitsindo bibiri Burundi Sport Dynamique uri mu kibanza cya gatanu ufite amanota 17 n'igitsindo kimwe Rambuza mu kibanza cya gatandatu ufite amanota 15 n'igitsindo bitatu Volontaire uri mu kibanza cindwi ufite amanota 18 n'igitsindo kimwe ubwo umunani ari nabwo bwa nyuma haza Prince Louis ufite amanota 13 n'igitsindo bitandatu mu gube naho ugizwe n'imigwi yo mu gihugu hagati Musonga tubigitega uri mu kibanza ca mbere ufite amanota 28 n'ibitsindo bibiri Rusizi wo mu cibitoko z'ubwa kabiri n'amanota 27 n'ibitsindo 9 Unité y'Umuyinga ni wa gatatu ufite amanota 28 n'igitsindo kimwe Delta Star mu Gatumba ni wa kane ufite amanota 17 Legalize wo mu Rumonge uza mu kibanza cya gatanu ufite amanota 17 n'igitsindo bibiri Espoir mu Gatumba ni wa gatandatu ufite amanota 17 n'igitsindo bitanu ubwindwi haza Flambeau du Centre w'Igitega ufite amanota 15 n'igitsindo 7 ubwa nyuma aribwo bw'umunani haza Rugo Farme mu cibitoke ufite amanota 13 n'igitsindo 2 imigwi ivyayo biza byamaze kumenyekana kwiduze mu cicaro ca mbere ni Le Lier w'Ibujumbura na Musongati w'Igitega imigwi ya Rusizi wo mu ntara cibitoke na Flamengo w'Ibujumbura itegerezwa kuzokina inkino zibiri urutangura n'ubwo kwishura kugira haboneke uwundi murwi uzohambye Le Lier na Musongati mu cicaro ca mbere na imigwi ya Prince Louis w'Ibujumbura na Rugo Farme wo mu ntara cibitoke yarayikorotse mu cicaro ca gatatu tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru umugwi serukira gihugu w'Burundi mu mupira w'amaguru w'abatarenze imyaka 20 warasezerewe n'umugwi serukira gihugu wa Nigeria kuri uyu wa gatandatu mu rukino rwo kwishura rwabereye hariya mu gihugu cya Nigeria Super Eagles watsinze intama mu rugamba ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rutangura umugwi wa Nigeria wari watsindiye Bujumbura umugwi w'Burundi igitsindo kimwe ku busa twibutse ko izo nkino zo gukuranamwo ari zo kurondera imigwi izoja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cha Afrika hagati y'imigwi y'abatarenze imyaka 20 zizobera mu gihugu cha Zambia mu mwaka uza wa 2017 ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Amerika yabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abayisilamu bo mu isi yose bari mafungo batanguye mu ntango z'iyindwi turangije. Uyo mugigwa udasanzwe ku bayisilamu umara ikiringo cy'ukwezi ugizwe n'amasengesho kwisonzesha kuva bugica gushika izuba rirenge ibikorwa byiza bya kigoro hamwe no gusangira mu muryango. Mwikete umushikiranganje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yanditse yifurije abayisilamu bo muri Amerika no mu isi yose kugira amafungo meza. Yibukije ko abaserukira Amerika mu isi yose baha agaciro mugigwa urangwamo no kugira neza mu gukomeza ubumwe hagati y'abantu n'imigwi itandukanye. Icigwa giheruka cerekana ko Amerika iri mu abayisilamu bagera ku miliyoni 3,300,000 harimwo abaganga, abashingwamanza, abigisha, abashakashatsi n'abakinyi mu mice itandukanye. Muri abo harimwo Mohamed Ali aheruka kwitaba Imana yahoze ari umukinyi wa box. Perezida Barack Obama nawe nyene yarifurije amafungo meza abayisilamu. Yavuze ko Amerika ari umuryango umwe, yifatikanije n'abayisilamu b'Abanyamerika mu kwiyamiriza uwo wese azabacamwe imigwi. Yaribukije ko atazohengeshanya gukingira agateka ka muntu atisunze idini canke ukwasa. Barack Obama yavuze kandi ko kajyo ko kwibuka abugarijwe n'ibazo by'intambara n'ibindi bitandukanye aho bari mu miryango yabo. Ati dutegerezwa gushira hamwe kugira tugwanya ayo mabi. President Obama yavuze ko Amerika izobandanya kwakira impunzi n'abimukira harimo n'abisilamu. Yasozereye avuga ko arindiranye igishika guhimbaza umunsi wo gusozera ayo mafungo mu kurangiza ikiringo cyo cy'umukuru w'igihugu ari kumwe nabo bakoranye, yongera keza ukwitanga kw'abayisilamu bo muri Amerika no mu isi nzima.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha, reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise.
Urakoze Liana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yategetse ko ibendera ry'igihugu rimanurwa gushika hagati kugira bibuke abasize ubuzima mu bwicanyi bwabaye ejo ku munsi w'Imana. Nyuma yaho umugabazi ku izina rya Omar Sadiki Matene yihaye inkumbi yinjira mu nzu yo kwidagaduramwo acucagira amasasu mu bantu yica 50 akomeretsa 53 ni mu gitondo ca kare cy'umunsi w'Imana muri Leta ya Florida mu gisagara cha Orlando. Mu ijambo yashikirije ejo kuwa mungu Obama yavuze ko ubwo bwicanyi ari igikorwa c'iterabwoba. Avuga ko kandi igipolisi cha FBI kiriko kiragira amatohoza. Muri Amerika nyine nayo amashirahamwe y'abayisilamu muri Amerika yose bashikirije ko bifatanije n'imiryango yabuze abayo muri ubwo bwicanyi. Bose bashikiriza ko bateye ivyatsi ubwo bwicanyi bwakorewe abantu ataco bazira. Mu gihugu cy'Ubushinwa naho abategetsi bamesha ko umugabo yarafise bombi ikozwe n'amaboko yakomerekeje abantu 3 ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyo mu gisagara cya Shanghai n'imbere yuko nawe nyene ashakiye kwiyahura.
Aho ni naho duherahereje ibiganiro byo kuri no saha. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, turabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Tuboneye kandi kanyo kugushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Turashimiye kandi na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.